Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti na mwe bakundi barajiwe Nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane igene kejeje 31 imyandagaro 2023 aya tubashikiriza tuyahere ku mwingo nkuru zikurikira. Abanyeshuri barenga 200 nibo batoye ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya igice cha kabiri cy'ishuri shingiro. Mu kiganiro umushikiranganje w'indero yatanze kuri uyu wa kane amenyesha ko abanyeshuri bashikanye ibice 58% aribo bazoje mu mashuri afise uburaru. Abo mu bwoko bw'abatwa nabo bashikanye ibice 34% nibo bazoje mu mashuri y'indaro. Imyidogo nayo niyo yose mu banyagihugu baba ku musozi wa Zege uri mu ntara ya Gitega. Mvu nuko abo banyagihugu bamaze imyaka 5 bataronswa amatara n'amazi meza kandi ibindi bice byose byo ntara bifite amazi n'amatara, bakavuga ko ikibazo cyabo babuze ugitorera umuti. Impunzi z'abarundi nazo ziri mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania ziriyamiriza ibikorwa byo guhohoterwa bakorerwa n'inzego z'igipolisi. Mu ijoro rya Raherikeye bamwe mu bakenyezi bahaba baraye bahohotewe n'abajejwe umutekano ataco babahura. Impunzi zigasaba ko agateka kazo ko kubahirizwa. Hido ni hido ryano makuru mu kanya zase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu gisata c'indero aho abanyeshuri 2021 678 kubagera ku 273,824 bakoze ikibazo cha leta ya konkur aribo bamenye ikibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya igice cha kabiri c'ishuri shingiro. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana hari kuri uyu wa kane mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ku bijanye n'integuro y'umwaka w'ishuri 2023 ushira uwo 2024. Uwo mushikiranganje avuga ko abashoboye kuronka amanota 68 ku 200 no kuvuga ibice 34% aribo bazorungikwa mu gice cy'inyuma y'ishuri shingiro. Tumwumvirize.
Nashaka kubamenyesha yuko mu mwaka w'ishuri w'2022 ushira 2023 twaratunganije ibibazo by'abanyeshuri bo mu mwaka w'icyenda kugira ngo dushobore gutoramwo abo turungika muri cya gice cy'inyuma y'ishuri shingiro. Abakoze rero icyo kibazo cha leta bangana n'ibihumbi 73 24 muri bo abangana ibihumbi 21 678 barashoboye kuronka amanota ashika canke arenga 50%. Duhejeje rero kubona ayo manota twaciye dutunganya ingene turungika abo banyeshuri mu gice murantunga cy'inyuma y'ishure shingiro. Duca rero turafata n'amanota novuga fatirwa ko kugira ngo tumenye abo turungika muri ico gice cy'inyuma y'ishure shingiro. Kugira ngo rero umunyeshure ashobore kungururizwa mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro abwiza kuba yaronse amanota 68 ku 200 no kuvuga amanota 38% muri cha kibazo cha leta twita konkurs nasional.
Uwo mushikiranganje avuga kandi ko abazokwemererwa kuja mu mashuri afite uburaro arabaronse ibice 58% mu gihe abo mu bwoko bw'abatwa nabo ngo abazoba baronse 38% batemererwa kwiga mu mashuri afite uburaro. Nibo nyene tumwumvirize.
Twashaka kumenyesha kandi yuko abanyeshuri b'abatwa batoye konkurs nasional bafise n'imiburiburi amanota 68 ku 200 bafise uburenganzira bwo kuja kuba mu mashuri y'indaro kandi atamahera y'ishure basabwe. Muri abo banyeshuri babatwa abakoze ikibazo konkurs nasional bangana n'126 muri abo 104 barashoboye kuronka amanota abatuma bamenya konkurs nasional. Rero kuja mu bindi bisata byo mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro bisaba gusa kuba umunyeshuri yaronse amanota 68 ku majana 2 no kuvuga amanota 38 ku ijana. Hariho rero n'ayandi mashuri y'imyuga twita Centre de Formation Professionnelle, ayo nayo azokwakira abanyeshuri batoye concours national mugabo nta orientation tuzogirayo. Abanyeshuri bazoba bifuza kuja kwiga iyo myuga bazoca bagenda kwiyandikisha muri ayo mashure abegereye, hanyuma biyandikishije ari benshi ishuri rizoca rishobora gutunganya ikibazo kugira ngo rihitemwo abanyeshure baciye ubwenge kuruta abandi.
Tubandanye ayo twabateguriye imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu baba ku musozi wa Zege muri komine y'Intara ya Gitega. Abo banyagihugu bamaze imyaka irenga 5 batagira amazi n'amatara, bakavuga ko barushe kubera imihango yo kubaronsa ayo mazi n'amatara bama bahawe ariko bikaba imfagusa. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Amakuru dukura kuri uwo musozi wa Zege atumenyesha ko abanyagihugu bashikije ico kibazo kuva kera abajejwe intwaro bakabwira ko kiri kukirigwa, bakabazwa nuko hariho utundi duce turonswa amatara n'amazi kandi bobo bari hafi y'igisagara ntibaronke. Kubera ubwo bukene bw'amazi n'amatara kuri uwo mutumba ngo nta migambi y'iterambere isaba umuyaga nkuba canke amazi meza ishobora kuharangurirwa. Abanyeshuri ngo ntibaronka ingene basubiramo ivyigwa vyabo mu ijoro kubera ubukene bw'amatara, ngo ntibaronka amazi yo koga ngo baje ku mashuri. Ikindi naco nuko kuri uwo musozi habako abarimu batari bake ngo nabo nyene bataronka ingene bategura ivyigwa bazoshikiza abanyeshuri bukeye. Igitangaje kibabaza benshi nuko umukuru inama nkenguza amateka abakuru uwo mutumba nyene ariko wewe akaba afise amazi n'amatara, ngo hari n'ivuriro rishasha riherutse kuhubakwa kuri uwo musozi ariko ryoryo ryararonkejwe amatara n'amazi. Amasoko ya Radio Inzamba kuri uwo musozi akavuga ko uwo mutumba utaronka amatara n'amazi kuko ubako abanywanyi umugambo SNL benshi bafatwa nk'abagarariji. Abandi bakavuga ko imvonya mukuru yatumye umutumba utaronswa amatara n'amazi ari uko hari icuma bita transformateur cyo kuri uwo mutumba canyurujwe n'amanuzwa jambo ya komine Gitega igitwara aho kitari kigenewe ku mutumba mubuga w'iyo komine nyene. Abanyagihugu bagasaba ko bogarukirwa kuko hari amabi atandukanye akoregwa kuri uwo mutumba kubera ata matara aharangwa mu ijoro, havugwa ubusuma, ubwicanyi n'ubushurashuzi tutibagiye indwara zituruka ku isuku rike kubera kubura amazi.
Arakoze Bonfils Niyongere. Tubandanye amakuru mu bumanuko bw'igihugu aho itango ry'isukari riherutse kuba mu ndwi iheze mu ntara ya Makamba mu badandaza byaranzwemo utunenge twinshi. Abanyagihugu nabo batanzwe bakoresha isukari bavuga ko byabagize ko ingaruka mbi. Mu byo bashikiriza harimo ko igiciro cy'isukari cyashinzwe na leta kitubahirizwa kuko abadandaza bayihabwa bayinyegeza bagaca bayizimbako. Ido nido na Karine Dusabe.
Abo biherezi isukari ya Sosumo mu ntara ya Makamba bavuga ko isukari yahawe abadandaza mu ndwi iheze yatanzwe nabi ku buryo abatari bake batayironkejwe. Aho bagiriza abadandaza kwitoza utunyoni bakabanza kwanka kuyitanga bitwaza ko barindiriye abajejwe intwaro baza guhagararira ico gikorwa. Abayirondera bakaruhira kurambirwa no kuguma batonda batayironswa. Bamwe mu baba bashikiriwe nako gasukari bo bavuga ko basanga bibwe ku biro aho ubuguzi kiro asanga kenshi idakwiye. Abadandaza isukari bamwe bo bavuga ko batagisubira kuyitandaza kuko bakora bahomba, basigura ko na kare bahora bunguka udufaranga duke kuko umufuko bawuronka ko amafaranga yababa 5,000 by'amarundi. Bakagiriza ihinguriro Sosumo ko ibaho umufuko udashikana ibiro 50 ngo nka yose usangamwo ibiro 48 ibituma kubwabo atamahera y'ikiro kimwe bunguka ku mufuko baravye ayo bakoresha mu kuyishikana aho bakorera. Abenshi rero ubu ngo bahita amwe kutayitora kuko ngo umunsi wo kwitanga uretse ko ataco bunguka bibabuza gukora ibindi kubera abajejwe intwaro bajuragiza. Abo bihereza isukari bagasaba abajejwe intwaro igipolisi hamwe n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji gutora izindi nzira iyo sukari yotangirwamwo kugira amanyanga agabanuke. Tubamenyeshe ko ivyo biruko mu gihe isukari y'ukwezi kwa munani yatanzwe mu ndwi iheze, mu gihe ukwezi kwari kurangiye atana nkeye irangwa mu makomine yose agize intara ya Makamba, aho ibonetse ikaba yatangwa mu ibanga ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'5,000 n'5,600 ku kiro.
Dushimire na Karine Dusabe. Inyuma y'akaruhuko gato turabandanya ano makuru.
inzamba.
Bamwe mu bakenyezi b'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania barakubaguwe n'abapolisi muri ico gihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho uwitwa Sudi Mwakibasi arongoye igitsata c'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri Tanzania yaheruka kuvuga ko ikibazo c'ihohoterwa c'impunzi akizi kandi agiye kugikurikiranira hafi. Umwe mu mpunzi yaganiriye na Radio Inzamba agasaba Sudi Mwakibasi gukurikirana hafi ico kibazo c'ihohoterwa ry'impunzi nk'uko yabimenyesheje ku munsi wa kane. Dukurikire umwe mu mpunzi z'Induta ijwi ryiwe ryahinduwe kubwo umutekano wiwe.
Ndareko warongoye impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati muri Tanzania yoreze ku munwa gusa kuko twebwe turafata kirahinduka akarero kacu na kejo ejo ku mugoroba ku munsi wa gatatu impunzi bakubaguwe n'abapolisi kandi babahora yuko ikintu kimwe cyonyine ko begeranye ku mugoroba abareka abasasani bahise baradandaza isogoro n'amashuki barabara iruhande y'amabuye yabo nk'uko umenye ngo kudanda misogoro kudanda zirumoto ariko ibi tubishikemewe ndiyore kai kuwa kato de usaba andale naa hafu za madame leo musaba suni mwati basi kwe okuliki za nako amatege kwe taanze ayikola kuliki yuko za hani maa hasi era na tukri suwa kwa nayo yo gerage ni katu ya mwono nigi kuko na tauni mwono tukri tuur ni yo tuwa kuyango indufashe iheze nirus mwati basi kwa amatege kwe taanze atakuliki yuko.
Mu gusozera ano makuru, impunzi nazo z'abarundi zo mu kambi y'Inyarugusu mu gihugu cha Tanzania zivuga ko ziriko zigirirwa ko iterabwoba n'abategetsi b'ico gihugu kugira zitaboke ku nguvu. Izo mpunzi zikaba zifatira akarorero ku byashikirijwe n'ubujeje gisata c'impunzi muri ico gihugu Sudi Mwakibasi, aho yavuze ko yagiye gufatwa ingingo zikomeye ku mpunzi z'abarundi harimo no kugara ibitaro mu makambi ngo kuko impunzi zikwiye gutahuka kuko mu Burundi amahoro ari yose. Inkuru tuyibaze Josephine Jones Munzimana.
Amakuru ava ngaho mu ikambi Nyarugusu atumenyesha ko impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi ziriko zigirwa ko iterabwoba kugira zemere zitahuke ku nguvu. Akarero ka hafi n'amajambo yashikirijwe mu ndwi iheze na Sudi Mwakibasa arongoye igisata cy'impunzi muri ico gihugu, aho yavuze ku bitaro bigiye kugagwa mu makambi kandi nuko ibibazo mu mashuri bitazotangwa mu ntumbero yuko impunzi zotahuka iwabo kuko amahoro ari yose. Yaranavuze ko n'izindi ngingo zihambaye zizofatwa bibaye ngombwa. Ayo majambo yavuye ashimangirwa n'umukuru w'ikambi Nyarugusu, aho nawene yavuze ko atakintu na kimwe cotuma impunzi z'abarundi zitahuka. Umwe mu mpunzi zo ngaho muri iyo kambi aremeza ko impunzi ziriko ziratahuka ariko atari kugushaka kwazo, ahubwo ari kugisura.
Abantu bariko barahunguka ku bwoba ivanye n'uko batarenze yuko kudahungutse basha kugira ngo ibitaro bishyirwa ku nkoni. Abantu rero bariko barahunguka ku bwoba atari imvo yabo yatuma bahunguka ariko bivuye ku bati kwaba icyo gikambi ababwira yuko bidahungutse ibitaro bishyirwa kugira ngo gishobora kuba kuko tudafite amagara adasanzwe cyane. Yukuri dufite ubara mudasanzwe cyane, dufite ubara imwe idasanzwe cyane, basaba yuko anashyirahamwe dukwiye twakiri UNHCR kandi anashyirahamwe dufashe impunzi. Yukuri twasanze habaho agace kaje impunzi, habaho iterwa ryo ibihabaho iterabwoba ryo guhunguka.
Basaba nyabuna igihugu cya Tanzania nimba kitagikeneye guha indari impunzi z'abarundi kireke kuzitahukana ku nguvu kugira ibihugu bishobora kuzakira bizindaro. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntituraronka Sudi Mwakibasa kugira atange umuco kuri ico kibazo.
Arakenuye na Josephine Jones Nkunzimana ni ngaha duciye dusoze amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abayakurikiye, Pia Gahunguna yabashikirije, ndabifurije kurorananirwa mu byanyu naho ubutaha.